indundi kulture amakuru mu kirundi
Isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba muri studio za radio Indundi Kiritire n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayashimikiye kuri ibi bikuru bikuru Amezi atatu araheze atamajya amazi ribonetse mu mabombo y'amazi akwegwa avanywe mu kuzimu ku mabombo ari mu bice bya Ruziba mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura ibyo byabaye kubera igikona ayo mazi yashikiramwo camenetse abaho baratabaza kubera muri iki gihe bariko bikora ku mazi yo mu nzuzi bavuga ko ari mabi Hari abanyagihugu baba hegereye ishyamba cimeza rya Kibira muri komine mabaye intara ya Cibitoke bavuga ko bariko baranyagwa amatongo n'abariko barangura umugambi wo guca imiciro ikingira iryo shyamba basigura ko ayo matongo ara yabo n'ayabo batware bo muri ico gice bo babagiriza ko ayo matongo bagira bihagire ishyirahamwe arushoto rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu n'agashomeri rirashima kuba haraye hashizwe habagize umugwi w'igihugu CNIDH ujejwe iby'agateka ka muntu mu Burundi bashasha ariko amakenga yo ntiyabuze kuko muri bo harimo abazananye mu migambwe nk'uko ribishikiriza ibishobora gutuma bakora kunyunguzi yo bazananye tunabafitiye inkuru yihariye iby'amagara y'abantu nk'uko uruganda rwa radio Indundi Kiritire rwamara ubikora iminsi yose ya kabiri umunsi tuvuga uko abana bavutse hakoreshejwe uburyo bwo kwa muganga bafatwa byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari irijwi ni Odiro Nkejimana mu
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe abantu bane bapfuye bahitanywe n'isanganya ry'umuduga mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ahazwe nko mu gatereni zone Kinzanza komine gitanga intara Rutana kubwa makuru dukura muri ico gice ivyo byavuye ku modoka yo mu bwoko bwa Toyota Jeep Land Cruiser yagonze igiti bituma bari muri yo bagira iryo sanganya abakomeretse bakaba bahavuye baca bajanwa n'ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ishami rikorera mu Burundi ku bitaro bya Gihofi aho mu Rutana nyene iyo nkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera mu bumanuko bw'igihugu ikiringo cy'amezi arenga atatu kiriko kirarangira igikono gishikira mwamazi meza zanana mu kuzimu caramenetse mu gice ca Ruziba zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura abanyagihugu bahaba bavuga ko atamazi meza bakironka bitumwe niyo ngorane abanyagihugu bagasigura ko bitoroshe kuronka amazi kuko bayakura kure ahandi bagakoresha yavuye mu nzuzi bavuga ko ari mabi bakabona ko ababijejwe bova mu gacerere bagasubiriza ico gikono ubuyobozi bwa komine muha bumenyesha kwico kibazo kigiye gushikirizwa vuba abajejwe bene ivyo bibazo kugira ivyo bikono bisubirizwe Olivier Kwizera
aho twaciye kuramwe mu mabombo rusange y'amazi azanana mu kuzimu twasanze atani marikoroka abanyagihugu twahuye bashikiriza ko byose byavuye ku gikono cashikiramwe amazi cononekaye haraheze iminsi
tugiye kurondera amazi aya mazi yabaka mu kuzimu ubu ntayahari
ayo oye ya pompe ayo yaragize ikibazo icangi yayo hari haruguru yaramenetse
abo banyagihugu bavuga ko bacumukura mu kuronka amazi meza aha rero basigura ko bayakura kure
tuvuma amazi mabi
kumeshe bacha bagenda kuronda amazi mu mugera
kandi abanyagihugu n'ukuri turarushaho tugeze ngaha muri Ruziba ubibido igeze hafi ku gihumbi na 5
tukagenda ku mukungugu naho nyene yaronka ku ngumu nkaje urumva sishobora kujya mu gemba nakomeye cyandondera uwo mpamahera akagenda kayanzanira afise ingufu zo kunigana umasha kugenda nko mu gitondo kavaho masaha yine saa 5
bamwe mu bo twayaze basigura ko ico kibazo kimaze gushikanwa ku babijeje ariko atanyishira aboneka bakabona ko cotoregwa inyishu
abatware bavuga ko babivuga hejuru ariko inyishu ntiboneka nta ubizi rero neza ko babishikana neza
nabo kintu badufashe baduhi gitangi kinini gikomeye kugira turonka amazi
kandi si ritangi ryonyene amatangi ni menshi yamenetse
abari babikoze bora ubona boshobora gusubiriza iyo yindi tangi kwihari yaragese ntacho bigikora
umuhanuzi wa Mustaneri wa komine muha muvyo ajeje harimo iterambere n'ubutunzi yatumenyesheje ko ico kibazo ubuyobozi bwa komine buta bwa kimenyesho Veniste Ndabagoye yavuze ko icihutirwa ari kubishikiriza abajeje gusubiriza ivyo bikono mu mugambi bita amazi wote
twebwe badusanzwe tuzi ko ari ibikono bingahe byamenetse icyo kindi rero cyangwa kuri gihora baduze kujya musari ruguru cyo twe tukimenye no munsi ariko nkuko rero bitubimenye turera amaboko cyatubwira umazi wote kuko niho basanzwe baca baza gusanura ivyo nonekaye muje cyo tubabwira iyo raporo tubabwire ko hari igikono cyamenetse kugira ngo abene igihugu babandanye baronka amazi ntibabure amazi
abat twumviriza bo kumva ko ivyo bigiye gukorwa mu mwanya ungana gute
twebwe tucumbi inkuru umwanya nyereca tuyitanga abo tuyihaye nabo nitumenya umwanya bashobora gufata ati iki kiringo kingari kuri twamaze kubishira mu ngiro
igice ca ruziba zone kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kiri mu bice vyaronkejwe amazi meza zanana mu kuzimu uwo mugambi waranguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu bice bitandukanye vy'igihugu amakuru atangwa n'abanyagihugu bahavuga ko ico gikono cyononekaye haraheze amezi arenga atatu
Olivier Kwizera urakenye itegeko rigenga amakoperative yemewe n'amategeko n'ikigo kiyagenzura na kope gemejwe ngo rihindugwe inyuma y'imyaka 8 ritowe hari mu mwaka w'2017 byakozwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi kuri uyu wa kabiri umushikiranganje mu byajejwe ari mu iterambere rusangi yari umutumiraho mu nama nshinga amateka yasiguye ko byatumwe n'uko iryo tegeko ritakijanye n'igihe ariko abashinga amateka bamwe bamwe basabye ko amakoperative nayo gira itegeko riyagenga kugira ashobore gusaba ingurane yotamira tuzi ni mugenzi wacu yakurikiranye ibikorwa byo na mashinga amateka y'umunsi atugire ku muriri
Itegeko ryo mu mwaka w'2017 ryahinduwe ahanini kuko ritakijanye n'ibihe nk'uko Martino niteretse umushikiranganje w'u Burundi mu byacejwe harimo iterambere rusangi yabisiguriye abashinga amateka
Icambere nuko twasanze kirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2018 itegekanya ikibanza cishegera cyakabije ukuru igihugu itegeko naryo ibwirizwa tuje gusaba ko rihinduka rikaba ryasaba yuko anakop itwagwa muri vice presidence bwa kabiri nuko muri iri bwirizwa nyene twasanga hariho remission za anakop ziri muri ino bwirizwa kandi remission organisation na fonctionnement byategezwa kuba defini par pendic
Ikibazo cagiye kiragaruka cane nico kumenya ikibanza c'amakoperative mu gihe integuro yari kirigwa iterekeye amakoperative no kuvuga izifise uruhusha rwa ba musitanteri ahubwo yerekeye ivyo bita societe coopérative no kuvuga koperative zamaze kwemegwa n'amategeko ndetse zikandikishwa mu kigo anakope
Mbega none integuro turiko turiga uno munsi turumva ko igenga societe coopérative none cooperative nazo ko tuvuze ko mu gihugu zihari kandi ari nyinshi zo nazo zigengwa n'integuro igiye kugira ngo iryo shyirahamwe ryabo rigire ingufu kuko twumvise ko yubatse nyamukuru by'aya makoperative ishobora kubura ubwishingizi kandi birumvikana kuko nta mategeko ahambaye bitadafise izo mategeko bitafise rojisi yagigoye
Martino Niteretse yasiguye ko ahigikene waruguca haba ihimiriza ko amakoperative yoca yandikisha gacika amasosiyete koperative
tugaruka kuvuga amakoperative sinibaza ko byo bari sawo ubwo twitwa ku makuru yo sensibilisation nyene twobandanya bihimiriza kugira bave muri informel baje muri formel kuko niho nibaza ko harakarusha kuruta ibindi
Iyo ntiguro y'itegeko ikaba yavuye yemezwa n'inama nshinga amateka ibanje guhinyanyugwa ikazoca isubira yigwe n'inama nkenguza amateka hanyuma ibandanye inzira yerekeza kwemezwa n'umukuru w'igihugu nk'itegeko
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu muri mu ntara ya Cibitoke murashobora kuyumva kuri FM 99.9 n'ibicicenda Abanyagihugu bakorera mu matongo ari mu mazone ya Butahana na Bumba iyo muri komine mabaye intara ya Cibitoke ahegereye ishyamba cimeza rya Kibira baridogera ibikorwa byo kugira imiciro ya iryo shyamba rigarukira bakavuga ko birukanywe mu matongo bari bazi ko ari abasekuru batanahawe imizi bukiro bagasaba ko muri uwo mugambi uri kurama hafi umwaka utanguye atawohotegwa ni mu gihe abatware baho n'abayobozi b'icyo gice cy'ishyamba cimeza rya Kibira bemeza ko abidoga arabari bihagiye ayo matongo n'inkuru ya Norisi Nduwimana
Nigice kiri mu matati hagati y'abanyagihugu n'ubugenduzi bw'iryo shamba cimeza rya Kibira kuva mu myaka y'1993 inyuma y'amagume y'ico gihe abo ba mbere bamwe bavuga ko bavutse bakorera muri ayo matongo arico gituma kubwabo ibyo kuyavamwo bidatahuritse
Ikibira kuko kiri inyuma y'imitwisi ntago tukirenga kirubahirijwe n'ukuri hari ibitoki hariyo namapfuka n'imitusi yakandanda abanyagihugu bateye tubabazwa nuko abeneseri baca bazanwe nimuvemwe
habahitamye ishyamba ariko twebwe twamenye ubwenge tubona turima ngaha nyene ishyamba tuba twari tuziko umuhorombo hari ibiti biri hari y'intusi miremire niho nyene banyura
ariko rero ibyuko ayo matongo bivugwa ko bihagiye yegukira ishyamba rya Kibira abo banyamabayi ntibabihakana ico basaba no guhabwa imizibukiro mu bindi bibanza byo bafasha gutunga imiryango
dusaba yuko nacu twohabwa imizibukiro kugirango leta ni yakenera aho hantu nkuko nyene bavuze ati aha hose tuba turi na hare odi umuzibukiro amatukara abandi twoja kuko abana bacu tuzovyara nabo tuko turavyara bo kwamangara bo caba bana masuma
ivyo gushika ubu naco biravugwa ko n'ubutegetsi batakambira ico bikoze abatubahiriza ibisabwa na leta mu kuva muri ya matongo barahanwa nkuko bisigurwa n'umukuru wajeje gucungera iryo shamba mu karere ka Mabayi Azari ntibashira
ndikubwira ati ni muveyo kandi uvuze ufise ni leta gukoresha amanama kubwira ati nibaveyo ntakirira aho kisubije kuko hariho nabafarwa bagashyirwa amande
mu gukinga inzindi ngorane nk'izo hugwego rujeje intwaro zo hasi muri ico gatati rutera kama abanyagihugu nk'aka ka Wilisoni bakara harongoye umutumba rutorero muri iyo komine nyene
turahanura ati nibemere leta hishize kandi rero ni kuneza y'abanyagihugu leta ni twebwe nyene bababwira ati dukingira ibidukikije n'uba ari we wese ni neza y'abanyagihugu
ibikorwa byo kubonekesha imbibe z'iryo shamba cimeza mu karere ka Mabayi ibyo bita imiciro biriko biramarikira ingo c'umwaka birangurwa n'ishirahamwe bita 3C mu mfunyafunyo y'igifaransa gishinze gukingira ibiduki kije rifatikanije n'ikigo c'igihugu kijeje gukingira ibidukikije ibiharuro by'imfata kibanza byerekana ko amatongo yahora rimwe n'abanyagihugu abwirizwa gusubira ku ruhande rw'ikibira ashobora gushika uburinganire bwa hektara 350
ishyirahamwe gicinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu na Gashomeri ya Rushoto rirashimishirwaho ry'abagize umugwi bashasha w'igihugu wigengujejwe iby'agateka kazi na muntu CNIDH ni na mashinga amateka kuri uyu wa mbere ni nyuma yaho havugwa ko muri uyu mugwi bamwe mu bakomiseri bawugize bataye amabanga ariko iryo shyirahamwe rifise impungenge ku batowe umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu mu kiganiro yahaye radiyo Indundi Kiritiri nyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri Vianne Ndayisaba yavuze ko ahani nabawugize bigeze kugenwa mu mabanga y'igihugu bavuye mu migambwe ibishoboka ko bashobora gukorera imigambwe bakomokamwo Ndayisaba amenyesha ariko ko amashyirahamwe aranira gateka kazi na muntu yiteguriye gukorana nawo
waye tubonye yuko tariki 5 kwezi kwa 5 umwaka wa 2025 aho inamashinga amateka ya Burundi yarayishizeho umugwi ujira gateka kazi na muntu wigenga na bakomiseri ndwi bwa mbere menshi turashima uko umugwi ubayeho acari kare tuboneka arabagabo n'abakenyezi bijinja n'ijambo baje kuvyukuri guhanira gateka ka kirimo muntu guhanira yuko ta Burundi yo cyubana pfuri na buhoro yototezwa mugabo harabo nabo bigeze kuba mu madecre muri leta mu bibanza bya politiki kandi batanzwe kujya mu muntu yasizwe abanga ya politiki biragora no gutanga icyizere onye ntarimo hagatagazana muhari muneshato tubasaba yuko giye guhagararira kugwanya ihotego kimwe muntu bagiye guhagararira yuko atamuntu asaba gufungirwa ubusa bagiye guhagararira kandi atabantu banyuruzwa atabantu bahagarikwa bidaciye mu mategeko uwo mugwe duteza gukorana kuko dusanze twese duhananira yuko agateka kazi na muntu mundi koko bahirizwa nico kandi nibwo gashingiro bahamagararira kugira namakungu kuko mu gusene dashi zadakwanya namashama agwanya ihotego rya mukirimwa muntu bakizigiranira nawe nyine watakaza kuko ucuva muri stati a ukasangura hombye natwe dakorana neza amashama atazira muntu turatakaza kuko ugwego twateza gukorana kugira rushike indongoza abantu bubahirizwe ntitwatukura neza
nayishira hamwe gishinze guhindura ingendo parseme ribona ku rugero rwo kugwanya igiturire mu Burundi rukiri hasi Faustin Ndikumana rirongoye avuga ko kugira bishoboke kugwanya igiturire hari ibitegerezwa gukogwa akavuga cyane cyane guhana bakira ibiturire atagukingiranira ikibaba Ndikumana amagarira abantu gutandukanya inyungu zabo bwite hamwe n'izigihugu
kushaka kuri no saha ibyintwari bere ya kwanturiya mu Burundi biracari hasi cyane ibyintwari bere ni giture ikigumye uko biri ya mbono dushake tuzinge igitabo tujye kuryama izo bicitse ururirimbo gusa wani giture ntirinda kuja hejuru ni nzira zitatu bwa mbere hariho ugushaka ko hejuru barongoye igihugu bakabohora biboshe icya kabiri nuko haba inzego zigwanya igiturire zibishoboye zigenga zifise uburyo bukwiye kuregera no ku mategeko atomoye gira gatatu nuko guhana igiturire biba ingendo cyane cyane abo nyine bari mu mabanga cyangwa nibiki kugira ntabe gukingiranira ikibaba no gushira ro imigenzo myiza mu gihugu iyo babasaba ati kana matungo imbere kongera mu mabanga yakuvanga amabanga yo kutaraza no kugira gute reka kwitiranya inyungu z'igihugu nizawe ibyo bitarero bitagiye imbere doreza ngo dushike nubwo twatiriko turandika ibitabo bidahinduye abantu mu bizane no gushaka nta gihindu
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye ibijanye n'amagara y'abantu Uruganda rwa Radio Indundi Kiritiro bashikiriza iminsi yose ya kabiri uwo munsi tukaja kuvuga kubijanye n'uko abana bavuka hakoreshejwe ubuhinga bwo kwa muganga bwo gusama imbanyi ingene bafatwa muganga yanonose ibyo kuvura abana here n'abukuru amenyesha ko abo bana bakivuka bena abo baganga babanza kubasuzuma hama bagashigwa iminsi mike hashigwa abana baba bavutse hatageze inkuru ijanye n'ivyo abantu uyu munsi twayiteguriwe na Claire Yakankundi
Abana bavuka hakoreshejwe ubuhinga bwo kwa muganga bwo gusama imbanyi fecondation in vitro mu gifaransa n'abana bavuka bameze nk'abandi nk'uko bivugwa na muganga yanonoso ibyo kuvura abana Helene Bukuru
abana bavutse muri ubwo buryo bwa fecondation in vitro n'abana nk'abandi n'abana bafise byose bakomeye nk'abandi bana bavuka mu buryo busanzwe
ariko bacibarukwa n'abana bisabwa ko habara muganga yanonoso ibyo kuvura abana bivanye n'uburyo baba bavutsemwe budasa
gusa igihe bapfutse babyita grossesse précieuse n'uyu mwana bari précieux birakenerwa yapfutse ku muganga bapfura abana abahari kugira mwakire
Helene Bukuru asigura rero ko abo bana bategerezwa guca mu gisata c'abana bavuka hatageze
aba bana baraciye hariya mu gisata c'abana bapfuka batageze muri neonatologie birakenewe ko abo bana kubera ari abana nyene novuga nti na abana badasanzwe umuryango wa wararindiriye kuva ke bikenewe ko tubakwirikirana hariya nk'iminsi mikeyi kugira turabe ko atangorane bagira kubera murazi ko umwana ari mu nda atabaho nk'uko abaho yapfutse baragira ico bita adaptation à la vie extra-utérine bara ingene bahema umutima utera kugira abo bana babo tubabahe bameze neza
uwo muganga kerekana ko ikibazo kiba kiri ku kuboneka ku gihe canke hatevye ko amaberebere y'umuvyeyi
igrandisse normalement
abo bana bakura neza ikibazo nuko kubera baba bakeneye konka ababyeyi babo nabo baba bakoze
facile d'avoir une motelle
hari gihe amaberebere ataba kuboneka ariko amaberebere abonetse baca babandanya bakura neza
igrandisse rapidement
mu gihe haba hariko harakogwa ubwo buhinga bwo kwa muganga bwo gusama imbanyi hari imiti itegwa umukenyezi ariko Helene Bukuru muganga yanonose ibyo kuvura abana arahumuriza ko iyo miti atangaruka iheze ikagira ku mwana avuka biciye kuri ubwo buhinga bwo kwa muganga
iyo miti babatera ntangaruka ibagirirako
abana bavuka hageze barashobora kumara iminsi ibiri canke itatu muri ico gisata c'abana bavuka hatageze hariko hasuzumwa ingene abana bahema canke ingene umutima utera bishitse bakavuka hatageze bivanye n'amezi baba bavutse bamaze hari abashobora kumara indwi zibiri canke ukwezi muri ico gisata c'abana bavuka hatageze uko umwana avuka hataragera niko mara iminsi myinshi muri ico gisata c'abana bavuka hatageze
Claire Yakankundi yetugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru ku isaha 12 n'iminota 33 z'umugoroba bagenzanje bamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi ko Vio Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa n'ibiganiro bya Radio Indundi Kiritu